e nell'addio i sui di America. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu kinyarwanda muri yo neza nco timwe se turi kumwe uyu munsi ni kwa kane tariki 18 kwezi kwa 10 mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi mu Rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Nkundikije. Inyuma yaho umwunganizi mu mishikirano ihuza Abarundi asohoreye ubutumire bw'abazoja mu mishikirano inshuro ya gatanu, amashyirahamwe hamwe n'imirwi imwe imwe yitaronse ubwo butumire irabandanye kwandikira ibiro by'umwunganizi isaba ko nayo ihushirwa ku rutonde wazoja muri ivyo biganiro. Muri ayo mashyirahamwe hamwe n'iyo mirwi harimwo ishyirahamwe rishasha Alliance Burundaise des Activistes et Défenseurs des Droits de l'Homme, ishyirahamwe ry'Abarundi baba mu bihugu vyo mu mahanga Burundi Solidarity International, hamwe n'ishyirahamwe ryishinze kugwanya intwaro ya kamwana wa mama Falcon F, hamwe n'ayandi mashyirahamwe. Ikintu nyamukuru ayo mashyirahamwe ahuriyeko ni uko havuga ko atabona ikintu kizova mu mishyikirano yimirije mu gihe cyose amashyirahamwe afite uruhara ruhambaye mu buzima bw'igihugu azoba agikumiriwe muri ibyo biganiro. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye Pamela Mubeza arongoye ishyirahamwe Alliance Burundaise des Activistes et Défenseurs des Droits de l'Homme. Mwaramutseneza Pamela Mubeza.
Mwaramutseneza.
Murakomeye.
Yego, mwakoze neza kututumira.
Yego, turi kumwe kandi na Gerard Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Falcon F DMG kugwanya intwaro ya kamwana wa mama. Mwiriwe neza Gerard Hakizimana. Je suis un peu plus de temps. Dimusaba kuronsa Abarundi muhuza atahwegamiwe. Mwiriwe neza Liberan ntibashakana.
Na maro neza. Ndaramukije bari kwatwumviriza n'abana babatumire.
Murakomeye.
Na maro na mahoro.
Yego, reka dutangure kuri mwebwe nyene Liberan ntibashakana kandi mwikete mwandikiye umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat muvuga ko mutizigiye umwunganizi mu mishikirano y'Abarundi, mbega akizera ko iyo mishikirano izogira ikivuyemo muri iki gihe muhuza yamaze gusohora ubutumire na kangana iki kuri mwebwe?
Kwitwebwe nta kintu kizovamo na gatoyi. Nikivyerekana nuko mu biganiro vyabaye ata kintu barashikako, kandi bamaze kugira imishikirano ishika ine. Sigire rya gatanu izova mu kintu kininiya. Ico ni ca mbere. Ca kabiri nuko twihweje gushika uno munsi ivyashitsweko nuko abagiye muri ivyo biganiro baherekeje ubutegetsi bw'Ubujumbura kugira ubutegetsi bw'Ubujumbura bushobore gushira mu ngiro ivyakozwe vyose, no kuvuga ivyerekeye igirizwa rishingiro rishasha. Murazi ko itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu habaye referendum igirizwa rishingiro rishasha rikajaho. Mu ncamake rero abagiye muri ivyo biganiro baraherekeje ubutegetsi kugira bushire mu ngiro programme zayo. N'ubu ya gatanu niyaba mu gihe yoba no kugira bategure amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bazoherekeza uwo mugambi wundi wimirije. Arivyo twumvise ko ibizo bazoyaga ari federut, no kuvuga urupapuro rw'inzira bwo gutegura amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri.
Libera, muravuga ngo mu gihe amatora yo imishikano yoba hari amakuru mufise avuga ko iyo mishikano idashobora kuba?
Mwarakurikiye amakuru ku maradiyo hasohotse nk'umuvugizi nk'umu vice president du parti CNDD-FDD yaravuze yuko nozeye ivyo biganiro vyobananiza Burundi ko bidakenewe kubananiza hanze. Le premier vice president nawe yaravuze yuko kwizo biganira ari gutumwanya umuntu yiyumvirije abo babiri biraboneka neza yuko Bujumbura itashobora kwitaba ubutegetsi bw'Bujumbura bidashobora kwitaba ivyo biganiro
ariko namwe muravuga ko ivyo biganiro ataco bizovamwo ikintu mwebwe mwowe naco korwa kugira ngo ivyo biganiro bigire akamaro abarundi niki
icambere cyo nuko abarundi bose twokwemeza yuko ari ingorane mu gihugu ibizerekana ni byinshi abarundi babaye ibihumbi 500 barahunze kandi abandi babana bahunga hariho ubwicanyi ibyo ntuko bigaruka ko ni ibintu abarundi bose n'amakungu yemera ko ari ingorane icyo ni cyambere ica kabiri nuko hari ingorane abantu batse kuyaka kugira batore umuti w'izo ngorane icyo kugwa rero nuko ubiganiro byukuri atawe bikumira hamwe n'umufasha atawe yegamiye uno munsi abari ko barafasha bararitse igice kimwe cy'abari ko baraganira bagiye ibintu byose nshaka kuvuga yuko muribuka nibutse yuko amakungu yose abaye ni Afrika na Nations Unies ibaye ni Europeyene ibaye nakajya karere bavuga yuko ibyino akorda arusha atawe ikorako
egome icyo kibazo ni cyo tubandanya cyane gose reko nashaka mbaze mushya na Nigeria Hakizimana
reka pese gato inashame mvunagure nuko rero umu ibyokogwa ishokogwa nduko haboneka umufasha mushashe atawe yegami no guhindura igihugu ibiganiro biramwo ikindi cya gatatu nico bo kwiga kugira umuti urama abarundi bose boroherwe barongo mahoro n'umutekano uwo muti urama naho no kwiga ingene
ubune inyishungu fingufire katubaze mushya na je Hakizimana nawe nyine tubwire mwarandikiye umuhuza musaba ko ishya mujyanjyo tubirwa hari mishumu raronka mukanye gato
nakoze cyane meje kwivuga twarandikiye umuhuza hari kigerekezo ya kabiri aho twanditse rusaba ko ishyiramo ryacu ryotumigwa iyo twashyizemo n'andi mashyirahamwe rwamenye ishyiramwe gishinzwe kurwanya kimwe na kamwe na mama nuko dukorera mu Burundi kandi tuzi ibyo byabera mu Burundi ariyo twagombye twashatse kwereka umuhuza ko ibijyanye n'ingendo zose zatanze bitadushimishije usanga na mashyirahamwe yatumiwe atari mu gihugu nawe ugasanga ari kuza mu gihugu na traffic atera keretse ko ahanini usanga ari kuvuga ibintu bakura kuri za mbuga ngurukana bumenyi rero tukakwifuza ko ishyirahamwe ryacu atawugegamiye mu bijyanye na politiki ryotumigwa kugeza uno munsi rero tuvugana nta nyishu turaronka ariko kandi turabandanya gusaba ko twotumigwa kindi dusaba natwe twotumigwa tubona ko ibyo biganiro nk'uko kwezi kw'icumi ariko ukunda ko muzi ko abarundi babuze icungu na cyane cyane icungu za nk'iyo yo kwikukira hamwe n'icungu ya demokarasi rero bigatuma abarundi mu gihe bo kwitaba batuba bahaye agaciro gakwiriye iryo cungu
muri ko musaba ko ibyo biganiro byose birakunguruzwa
icyo dusaba ni uko byunguruzwa hama kandi tugasaba ko naho byokunguruzwa bagombye gutumira amashyirahamwe ari mu Burundi yose kugira atumire imiryango yose kugira ashobore kwitaba ashikirize ahagaze kuko nayo azi ibiriko bira mu gihugu cyane akurikirana cyane yakurikirana yofasha kugira kumbure umuti utorogwe mu gihe rero ibyo bitokunda twigumisha mu turongoye dusaba ko ibiganiro byo cyabiheza bigatahukanwa mu gihugu kugira bishobore kwitabwa na benshi bashoboka nkuko twabishyirije mu itete twambitse uno munsi nta cyitwazo na kimwe cy'uko umuntu yovuga ku biganiro bishobora kubera inyuma hamba ikindi novuga ko tutawugiye kona mugenzi wanjye yewe simakana umuhuza amaze gukora ibitari bike kandi novuga ko yateye intambwe mu byo yakoze muri azi ko mu biganiro byaheruka yavuga ko ari bya nyuma barashyize ku bitari bike hari ibyo banditse rero twibaza ko ibisigaye uno munsi ni uko abarundi bose bamenya ko igihambaye ari uko bajya hamwe bakumvikana bagategura amatora y'ibihumbi 2020 neza kuko kanatsinda abarundi turi umwe
mukanye gatoyi Hakizimana mukanye gato murasa kizero mu gihe ibyo biganiro byo wakwigenekezo byatekanijwe muri uko kwezi kw'icumi murafite akizero ko bizoga ico bivuyemo mu kanya gato
ubwambere twogira akizero mu gihe amashyirahamwe yose akorera mu gihugu yoba yatumiwe mu gihe amashyirahamwe ataba yatumiwe nitwifuza ko ibyo biganiro biba twifuza ko na leta hamwe n'abandi banyepolitike bose boca ivamo ku ibyo biganiro na nibyo byo babikubira cagura yari kubikoresha cyaka imyenda kamora mama dusanzwe tugwanya nkuko mu kiti twabyanditse twabyanditse ko turi panga kwa mwe bamwe mu byo biganiro yego me bari ibintu twamirira kure mbere tuma kuri proki mu ntumbe yo kugomba kubuza ibyo bintu bibandanya biba
yego me madame Pamela mubeza muri namwe murongo wishira hamwe yandikiye mpuza risaba ko mwotubirwa hari inyishu mwaronka
nkari shuturaronka kiretse ko to dufisha makuru atubwira yuko hariho abafite ubwo butumire mugabo mu bufite tweza ntiturimo
ikintu muri ko murakora ni iki muri iki gihe
turiko turabandanya tuzosha tumwandikire turiko turababwira tubabwire ukuntu bimeze tukashikiza ibyiyumviro by'iwacu bifigura yuko tuvuga tuti ntibyumvikana na gato y'ukuntu aberekeye n'aya matata ari mu Burundi badatumirwa nicyo cyumve twa dufikiriza makungu n'abandi bose bafite ijambo mu gihugu n'abafite ijambo mu karere
mwihweje ibishikirizwa n'imirwi itandukanye murasekizera ko ibyo biganiro bizogira intambwe
biragoye ko bigira intambwe kuko nicyo nakubwirije kubabwira abafite icyo bari guterera ntibari kuba baratumirwa kuko amatati yabaye mu Burundi ingorane zabaye mu Burundi zari zerekeye twebwe abanyagihugu bari mu Burundi abari mu Burundi icyo gihe cyangwa abahunze ubu buriya abanyagihugu kuvuga abakenyezi urwaruka bari mu mashyirahamwe nibo ba aya matati yabaye mu Burundi nibo bahohotse bikomeye nibo bashikiwe n'ingorane nibo bangajwe nibo bafunzwe nibo havuyemo abapfuye mugabo hageze yuko hafatwa ingingo haja mu biganiro ugasanga abo nyine begwa n'ibyo bibazo nibo batatumiwe
tubibutse inshuti mwese ko muri komara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Etienne Mwiweneza
Mirewe.
Etienne muri hehe?
Sabe?
Muri hehe.
Twe twavuze yuko turi muri Kirundo Busoni.
Ya kazi na Kirundi ninde?
Ndiyo kubwayo.
Murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku mashyirahamwe yanditse asaba ko yotumirwa nayo nyene mu biganiro bizahuza abarundi mu misiri imbere imishikirano izoba mu misiri imbere. Duga ku ijambo ikibazo icyumviro.
Murakoze cyane. Bikubijanye n'ibi bintu ukuntu bimwe birakurikirana drama twe tugerageje kuraba turabona yuko n'umuhuza ubwiwe n'umufasha wiwe nabo nyine ntibabona donke iyo urimo urakina umupira utabona igori riri kubijanye umupira nabo nyine ntabwo uri umukinnyi ureba neza aho ndimo ndashaka kuvuga ku iki kijanye n'ukuntu bajya bavuga ngo abantu batonde ngo bari abantu batonde uzi neza yuko uri umwere uravuga uti jewe ndaje nihaza abantu bose hagira umunyagiriza ikintu niba hari ikintu nagirwa bose bakoranye urumva bijya rero umuhuza acavuga ngo yatumiye hari habo yasinde bijya byerekana ko ari sisteme abakise bavuganye na leta kibariya ubasinde bibe biraburudu bikugira ibintu bibe biradimbira
urakoze Etienne reka
gatoya
duga kunyarutsa sozera
ikindi nashaka kubaza nk'ikibazo kandi kigaragara ko ariho bituruka none Union Africaine East African Community amakungu zaho ni none abo bantu ko bari abantu muri kahise k'igihugu bafise imbaraga none bo ubu basigaye barushwa ubwenge n'abarundi koko ku buryo basigaye nabo batabona ibintu bijya kuko ibasohoka ibintu mu minwe bavuge bati turashinze itegeko ibintu tubitwaruka
murakoze Etienne reka biri ijambo batumire bagira icyo babivuze ko reka dutangire kwinjira ari Hakizimana duga ku ijambo mwishuza ku
ubwambere ya manishimire Etienne ariko kandi kujyanye no gutumira canke kujyanye n'umuhuza byose ni uvuga ko bananiwe canke bafite ibyo bavugana na leta imbere kuri ababifise yaza ko leta aba ariyo itanga urutonde rw'abantu bose batumirwa yakubeka rero ko umuhuza ku by'ukuri yigenga mu byo akora ariko kandi twebwe nk'uko twabishyikirije kare twibaza ko umuti w'ibibazo cyane ukujya hamwe
ariko tworeka abasivyo bagirizwa ngo bitabe ibiganiro ahubwo abo atwibaza ko icyambere ariko bagimbere gutungane hamabeze bakabandanya bubaka igihugu nk'abandi barundi mugani twipfuza ko etuguma mu kudahana ibyagiye biranga akahise mu buzi byanatumye tuguma tubura abantu ibi bitandukanye tugiye n'incungu zacu zagiye zirahagwa mukamuzi ko atagiye cyahengeshanije abarundi bagumye babura ababo ereso tuba twibaza ko uno munsi tutaba dushingira intahe ukudahana cyangwa utwimbire ko ibiganiro bizoza bitora umuti ari ibiganiro bitsimbataza ukudahana oya ibiganiro bizotora umuti ni ibiganiro bikwemo bose ariko bari mu gihugu nkuko nayivuze amashyirahamwe ariko akorera mu gihugu atari abantu bakura ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi atari abantu bavuga ibintu uko bitari atari abantu ariko bakorana na opposition
ego namwe madame Pamela Mubeza mu kubibazo ni byimbere byashikije na Etienne muduga ku jambo
Negera manje murakoze cyane negera manje insubire ari kinga shaka kubabwira nuko sagaseseshwa rumuri birazwe neza yuko hari amashira hamwe yica ko ari amashira hamwe ateka kazi na muntu yegamiye ubona ko ahengamiye kuri leta hakaba n'andi mashira hamwe wumva ko ahengamiye kuri kuri opposition twebwe inzu ishira mu gihe wacu ntaho yegamiye atari kurwanira agateka kazi na muntu bicari twumva rero tuti tahari ngo tube twitaje ibyo biganiye hariho ingorane dutinya yuko not current tubona tuti hazohava hari ikibazo yuko bazohava bagenda bicarane abo bagiye kwicararana bace bumvikana ukuntu babaryanira hanyuma abantu babe barapfuye babe bazize ubusa ntihage butungane gukora bamwe baheberanire baba baranire bagabura ubutegetsi ntama imyaka tumaze twarahunze biba bibaye impfagusa abantu bapfuye amaraso yabo babaye impfagusa ico ni ikintu gikomeye cyane tuvuga tuti nico tuba dutegereje kuba tuhari nk'abantu bategamiye haba ku ruhande rwa leta haba opposition kuko turashaka by'ukuri ko ibi biganiro bibaye biveje kuri ibintu bitoye binyisha abarundi ubwicanyi buhagarare abakoze ubwicanyi uruhande rwari rwo rwose akurikirana kuko ubwicanyi bwakozwe si uruhande rumwe rwakoze ubwicanyi ubwicanyi bwabaye ku mpande zose kandi ubutegetsi butunganywe cy'ukuri butunganywe no kuvuga ubutegetsi buhuza abantu bose atari ubutegetsi bufasha ubwoko bumwe cyangwa igice kimwe cy'intara cyangwa abantu bahengamiye ngaha kandi n'ukuri kugira ngo igihugu cyacu cy'Urundi gisubire kigira ijambo dushe dutere imbere dushe tube igihugu kizwi mu makungu kizwi nk'u Burundi cy'ukuri kujya bwari buze u Burundi bw'amata n'ubuki
ego mushyana hele bira ntibashira kandi ivyimbere vya Etienne duga ku ijambo mu kanya gato
ego mu kanya gato yi n'ubushimira Etienne ku kibazo yabajije n'interano yatanze ku kibazo yabajije interano yiwe umuhuza n'umufasha byarabagoye ibintu biboneka cyane rwose kuko basa n'abananiwe nkuko yivuze neza ntihabona iyo baja mugandi bitangaje kuko uravye umugwi urimo ugizwe nabo bariko barafasha ugacura umugwi wari ugizwe n'igihe Mandela yari ko afasha abarundi urabona neza ko hari ubudasa novuga yuko Mandela yarafise inguvu zikomeye yari yemewe n'amakungu hanyuma yarafise ishaka yo kumvakinisha abarundi uno munsi rero igihaze ni uko abariho na shaka bafise yo guhuza abanyu kumvikanisha abarundi kandi vyarabagoye cyane rwose ku kibazo ciwe rero ati none komite internationale niyo fata ingingo mu vya politike ntibyoroshe mu gihe iki kibazo cy'u Burundi kiri mu minwe y'akajya karere ni uko ako karere kabivamwo karondera nyine kabivamwo kuko muri politike nta esheki baho niyo migambi rero bafise iyi raundi ya gatanu ushobora kwihenda muri analyse ariko l'histoire me donnera raison probablement
icyo kibazo cy'umuhuza turakigaruka ko ariko reka mbanze mpe n'ijambo ubundi bunyanyu radio ijwi rya Amerika Raymond mwiriwe neza
neza
mwiriwe muri hehe
ndi mu Rwanda ndi Kigali ku Gisozi
yego
ariko ngenda ngira ngo mbanze mbabaze ese ni iki kintu mushaka arusha abarundi bashaka arusha kuruta kugira ngo bicare mu Burundi bo bashake amahoro bashake ikintu cyatuma i Burundi butera imbere ni iki kintu bashaka kurusha bazakura rusha kurusha kuganira bo bakabona amahoro bakava mu miryane. Ikindi kintu giteza gituma Burundi butagira amahoro, reka nkibabwire, muce ikintu bitangwa abahutu ngo abatutsi ngo abatwa, ni mu gice cyo kintu Burundi buzagira amahoro buzatekana rwose.
Murakoze Remo ivyumviro bihambaye bishikijwe n'umunsi na he Remo leka duhi jambo ja Hakizimana Remo agize ati yarusha muhashaka iki genda mwicana abarundi mwabe ko mutorera inyishu ibibazo byose mufitane.
Twebwe ni aza ko bimwe tugize iminsi dushikiriza dusaba ko abarundi bonyine ubwabo bo kwicarana batukwama bibaza ko yarusha ariho hari umuti w'ibibazo abarundi bayigize canke bafise. Uno munsi tuvugana sibutiko turaraba ntacyo tuma hari umuntu avuga ko ibiganiro nyamba byoba byomera hanze igihugu. Uno munsi tuvugana dufite ishyirahamwe riri mu gihugu cyose ikurikirana ibintu ku munsi ku munsi nta na kimwe cyotuma ibiganiro bibandanya kubera yarusha. Ikindi yavuze gikomeye, umuntu wese akiri kubw'ubwoko ye avuga ko abahutu abakumiye abatutsi abatutsi bakumiye abahutu uwo muntu nibaza ko ntacyo ariko araterera mu gihugu, kuko turo turaraba biraboneka ko uno munsi ubwoko twavuga ko buri hamwe kuko muri kahise byarigeze kuba abantu nibicarana abantu nibarabana gyiza, ariko uno munsi tuvugana umutu n'umututsi barasabiriranira, umutu n'umututsi barahurira mu isengero, umutu n'umututsi baranwana mbere bafatikanije kubaka igihugu. Ariko nibyo hari abarundi bahenzwe bari hanze, abo icyo twifuza mu ishyamba gishinze guhanya ikinini na kamona mama niko twifuza ko botahuka amahoro bakaza kubakana igihugu na bene wabo, hama bakamenya ko ibintu byose dukeneye bizova mu gihugu kandi twemereye ko inzego zihari ari zato, hama ibisigaye nabyo tubanaye dukora kugira
egome mushana he libera ni bashira kandi mwishure namwe kubibazo kandi byimvyo bishikijwe na Raymond ari mu Rwanda avuga cyane cyane gituma abarundi badashobora kwicara hamwe mu gihugu cyabo n'ikindi kibazo cerekeye indyane z'amoko zisa ni ziri mu barundi ku buryo butangaje cyane rwose tugakwijira
mega niba utari kwara twumviriza na Gerard yuko no munsi hari impunzi zishika ibihumbi 500 z'abarundi diaspora dushika ibihumbi 380 societe civile nyinshi murabizi ko ariho benshi bari hanze bahunze, abakenyezi nuko nyene, abasoda n'abapolisi barahunze, abo bose ndondaguye rero kugira aboneka umuturama barakenewe kwitabiza ibiganiro, kugira bitabiza ibiganiro bitegereza kubera hanze kubera icyo bahunze kiracariho. Ibyo rero umuntu akunda igihugu akunda n'abarundi yifuza ko amahoro agaruka mu Burundi, Burundi bugasubizwa agateka, ni ukumva yuko ibiganiro bidakumira bitegereza kubera hanze hamwe dutora umuturama ntitutwame mu ihumbi. Icya kabiri cyerekeye ubwoko Remo yavugisha ukuri kuko ingorane ziracariho z'ubwoko ntitwishanye. Mwumvirije amajambo avugwa bamwe bitwa ngo ni ba mujeri, murazi cyo kivuga mujeri, mwumvirije amajambo avuga n'abategetsi barongoye Burundi atari abantu bato bato baca bavuga amajambo acamwe imigwi abarundi, impinga iracari ndende. Ndashigikiye ico cyumvira rero caremo yuko dukwiye abategetsi abavyeyi b'abarundi bafata abarundi bose cyo kimwe, bataravye ubwoko, bataravye amadini, bataravye intara tuvamwo n'ibindi bitandukanye abarundi. Habonetse hakenewe abategetsi bakunda igihugu bakunda Burundi babona kure barengera ubwoko kugira twubake Burundi butere imbere nk'ibindi bihugu bitari kure y'Uburundi.
Ego me Ricardo n'ijambo Madame Pamela Mubeza giri cyavuze nawe nyene kuvyumvira bibiri bihambaye byashikijwe na Raymond duga ku jambo
ndashimiye mu kwibaza abajije yego ntiyabeshe ndamushigikiye cyose cy'abarundi kiri mu barundi naho turiko turondera nifuza gufasha batatse nakujya ko mu rugo umushinga ntari mukenzi wiwe bagize ikibazo haraza umuntu hanze akaza akabatatura kugira ngo abe amahoro gusagasishishwa muri amakati arahari ikizemeza abantu barahunze abantu biriko barapfa abantu barafunzwe hari nawe umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu minsi iheze ariko yarekuye nuko byerekana yuko hari abantu bazafunzwe donc icyo si ikibazo ikibazo rero icyo nishura Remo ni uko by'ukuri ikibazo kiri mu Barundi mugabe icyo ndamwishura kandi igituma ibiganiro bitashobora kubera mu Burundi ni icyo nyine ni uko ni ukuvuga ko umutekano waba abategetse kwitaba muri aya matati abategetse gutora umuti w'aya matati umutekano wabo bibereye mu Burundi ntiwukingiwe by'ukuri nta cemeza neza yuko umutekano wabo woba ukingiwe hanyuma icamoko naco nta n'umwe atabizi neza yuko abanyepolitike camaye icitwazo camaye icitwazo cyo gukokeza ingwano kuri benshi murakurikirana kuma mbuga ngurukana bumenyi murakurikirana amajambo ashikirizwa hirya no hino ku maradiyo murumva neza yuko amoko yamari ingwano ni nk'ikigwanisho cy'abanyepolitike kugira ngo abarundi tumwe ducanamwo n'ubwo ashobora kwishura Remo
reka tugaruke ku kibazo cyashikirijwe na Libera ntibashaka kandi kivuga cyane cyane ku byerekeye umuhuza yarafite ijunjara umuhuza yarafite ugushaka ariko hariho abantu benshi bavuga ko ikibazo kishobora kuba atari umuhuza ahubwo ari ingwane z'abarundi bonyine bakwiye guhindura ingendo na n'umuhuza Mandela benshi bavuga ko byamugoye cyane gose gushikaho akoresha ikenye mushya ntahe Libera ntibashaka kandi ikibazo ntura kushaka kuba kiri hagati y'abarundi bonyene bashobora kuba bafise uko ntibagoye abahuza banswe n'impande zose rwinshi byo sivyo
abarundi bafise mu ruhara no byakana kuko icyamere cyoce nuko kiserekana nuko abari abagendeye arusha bose baba abategetsi b'Ujumbura canke muri opposition nta mugambi bafite na gatoyi Burundi icyo nuko kwita vision kuko bose ni bamisa ndahaje ndabamisandahaje mugabo baje bajije uti muhagiye mwokora iki bose barabana mu maso icyo ni cya mbere icya kabiri nuko iyo hamaze kuje umuhuza bagutoye ukabushinga naye uhabira umushinga naye ukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ariko baratata bumvikane wabivuze neza Mandela yarakoresha igikenye yigano no munsi ikibuza gukoresha ikenye ikihe nuko umuhuza yegamiye uruhande rumwe ikinikirekana nuko byose ibyo ubutegetsi bw'ujumba bwifunza bwarabironse uno munsi hari ibwira za shingiro nshasha ejo muri 2020 buca baja mu matora afashijwe n'umuhuza
ntaguciriyemo Libera ntaguciriyemo hariho ishyirahamwe mu Burundi riko rivuga ko umuhuza yatoye eka urutonde kwabo yatumiye yarukuye cyane cyane ku ishyirahamwe rya Afurika n'i Buraya bakaba bamuregereye nawe nyine ko afite aho yegamiye aho ntiwumva ko umuhuza domwa ku rutoke n'impande zose zitandukanye ashobora kuba ari umuhuza ari hagati
wihweje neza aba makungu ariko arafasha no kwita yuko muri imishyikirano yimirije inyo africaine na Union Européenne na Nations Unies baragiye kufasha umuhuza kuko babonye yuko bimugoye kandi ko yegamiye uruhande nibagire yuko bagiye muri Tanzania bagiye mu mishyikirano batotejwe bagafatwa bamwe bagakora no gufungwa muzerekana yuko igihe cya Tanzania gihengamye impunzi ziri muri Tanzania ziri bazatotezwa ni vyerekana neza yuko umuhuza yegamiye uruhande rumwe mu camake rero abarundi barafise n'uruhara atari rutoyi mugabo umuhuza niwe afise uruhara runiniya kuko misi bamuhaye yamunaniye
ega mushya na jirali namwe hakizimana ingorane ni muhuza canke n'abarundi bwawe mukanye gato
jubwa mbere naza ko atari ingorane y'umuhuza nibyo ngo twabishije twavuze ko umuhuza ari abantu biboneka ko yagombye guhengama aho yatumiye amashyirahamwe atari mu gihugu niwe cyo twagiriza hanini kuko icyo twifuza nuko twifuza ko abarundi bakagira nk'abarundi twifuza ko abarundi baganira harimo abandi bantu b'abanyamahanga bariko barakora cyangwa kwafasha imigwi imiriya nibaza ko rero umuhuza ibyo ariko arakora ikibazo n'abarundi na cyane cyane aya mashyirahamwe avuga ko avukiye hanze usanga afise inkuru tarizo ngarutse ko umushinga ntahe Libera yavuze ko ngo hanze hari mu nzi ibihumbi 500 yari bya HCR bidafite icyo byerekanye hama uno munsi tuvugana twebwe nk'abariko bakorera mu Burundi turagize iminsi tubona mu nzi itahuka mu gihugu kandi zakigwa ku murango ku mipaka itari mike ahubwo tugatera akamo ko n'abari mu Rwanda nabo botera intambwe bagashyikira mu mushahara bagenzi babo kugira batahuke kubaka igihugu ndetse n'ukwibaza cyane twagiriza umuhuza kandi byumvikana ko dufise impande duhengamiye ko
hano kuko
anagenda gutya gatoni nibaza ko uwo muntu amakuru afise ahushanye nayo dufise nibyo ko mu gihugu hashobora gupfa ubucanye uriya ariko ni kuraba ati mbega ikicara twobishyira mu rutonde uruwo twobishyira mu mwanya hagati y'akazira muntu cyane byabaye kumbo
igwiriye
namasanganya
inyicho gufi muzaba mukoze cyane rwose reka duhe ijambo Pamela Muweza nawe nyine kuri icyo kibazo ingorane n'umuhuza canke n'abarundi bwabo tugakwi ijambo mukanye gato
ingorane je mbona ko ziri kuri bose ziri ku barundi kuko tudashaka kumvikana tudashaka bwicyo duhurije ko ziri no ku muhuza kuko afite abo mvuga ko yumviriza kuruta abandi nagiye ntagakarurero kubitwerekeye amashyirahamwe ahari rusanga yatumiwe n'amashyirahamwe usanga amwe yitwa ko ari asosiyete sivile no kuvuga ko yitwa ko ari abarwanda gatoya kazi na muntu atahengamye n'ugasanga ahengamiye kuri opposition ayandi yatumiwe ugasanga ahengamiye ku butegetsi bw'Ibujumbura aho tukaba tuvuga tuti twe ko twebwe yahengamye none umuntu uzotegwa gute abantu abari hagati bategereza gufasha gutora inyishu batatumiwe ngo bicare hamwe hamwe batore inyishu icyo ni kimwe cya kabiri mvuga ko ikibazo kiri ku Barundi kuko ntidushaka kumva ko twe dufite ingorane twe dufite ingorane muri twebwe nta muntu yaje mu Burundi kuvuga ngo agira ngo aho nyange icyanditse muri constitution cyangwa ngagira bitwanye mu Barundi byavuye muri twebwe ni nyishu rero iva muri twebwe gusa hakenewe umuntu aza agahagarara hagati kugira ngo adufashe ntituje mu mashi cyangwa ngo abantu b'Abarundi bagume bahasiga ubuzima bagume bapfa ngo hashire kuvuza yamara yambaribire nko kumubona ariko aravuka ngo abantu basubire gupfa ijo bintazo twe twifuza yuko Barundi n'ukuri basubira mu mahoro tugashobora kubaka igihugu
tumibutse nje timwe se ko muri komara bandanya kumviriza iradio hejwe ya America turi kumwe na Frederic niriwe neza muratwumva Frederic
allo
wi egera telefone uvuge cyane muri hega Frederic muri he
mu murenge wa Burega mu Rwanda mu karere ka Rulindo
izina ry'ikinyarwanda dinde
okay nitwa Ntawiyirusha Intege Frederic
Ntawiyirusha Intege
none icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye numva mbere na mbere kubera ko ari inyungu z'abenegihugu hamwe baba bashaka buri kuri buri umwe noneho bagakwiye gushyira hamwe noneho yaba ari amashyaka avuga rumwe n'igihugu ndetse n'atavuga rumwe n'igihugu bakishyira hamwe bakaba basenyera umugozi umwe kugira ngo bake igihugu kibereye bose halo
tugakwijambo turakumva
noneho buriya yagiza mu rubuga rwa politiki n'abatavuga rumwe na leta bahawe ijambo kuko bituma bose bagira ubwisanzure bityo n'amakimbirane ntazamuke cyane ariko urebye mu Burundi gutubona ko ari intambwe yatewe kuva nk'aho umukuru w'igihugu avuze ko muri 2020 inyuma yaho atazongera kwiyamamaza ubona n'imigimwe n'imwe idashyigikiye ibyo akora igenda ibasha kwiyunga nawe kugira ngo bagire ibyo bageraho bubake igihugu cyiza murakoze cyane
murakoze Frederic Moshianahe Shira Hakizimana Frederic ati abarundi bakwiye kuja hamwe imirwi itandukanye itavuga rumwe igashira imbere inyungu z'igihugu tugakwi ijambo n'umubwira icyo muvuze
twebwe icyo tubona ni uko uno munsi tuvugana turabona ko abarundi bamaze kugira ingendo yo kuza baraja hamwe ari nacyo tuba twibaza ko uno munsi bari hamwe mugabo kuvya buze ko abatabuganwe na leta etiko tura mu gihugu twandi bwa mbere kubifatira mu migu ibiri hariho imigambwe yemewe n'amategeko hariho nabandi bantu bahunze igihugu bari bahorana imigambwe canke batayifise bahora mu yindi migambwe abona bugasanga bafite ibyo bagirizwa canke bafite imitahe ibakurikirana rimwe tuvuga duti abo bafite imitahe ibakurikirana babanje kwitabira ubutungane kugira ko umuntu ndetse batazimuha kudahana byo babyiza ama abatavuga mu na leta bari mu gihugu nabo tubasaba ko bandaye bakora politike zabo ariko bakazikora atawo barenganije bakazikora batishije inyuma y'abene gihugu batari inyuma yo kugomba guhubya na cyane cyane nk'ibi byabaye mu 2015 reka ko abaje politike benshi bahubije abene gihugu mu kubahenda bitari byo tukavuga ko yambaye ariko abaje politike bomenya ko kiri cyose kidoza kibashikira kitadoba mu biganiro ahubwo bucitega mu matora ana cyitwa twahagara kwita amatora mbere amashami y'igihe atwayemerera ko tuzakurikirana kandi tudahengana
mu fasani pamla amubeza namwe ku cimbiro cha skirizo na Frederic Agirati abarundi nyabo nabo kwikuja hamwe bagashira imbere inyungu z'igihugu bagatera imbere nk'abantu
erega abamushimiye ku cimbiro ciwe ni yashikirije ariko iyo bari kubaravuga abarundi hariho abarundi abanyagihugu umunyagihugu usanzwe hama hakabaho abantu bitwa abanyepolitike abo bantu rero bama bafise utuvira utuyira baza baracamwo kugira ngo bashobore gushika ku byo bashaka ibiganiro ushobora gusanga bibaye iby'uko bahura kugira gusa bagabura ubutegetsi bamwe mwarabonye abandi kaba muri nko muri sarege basaba yuko basubizwa ibyo banyajwe basubizwa amazu basubizwa indi baza bashaka gusaba ati dusubire ku butegetsi mugabo umunyagihugu nawe mutoyi icyo kibazo yari afise umunyagihugu muto ashaka kuja kurema mu mahoro yiwe ashaka gutangaza utwo tuntu twiwe umunyeshuri akeneye kuja ku ishuri twebwe rero nk'abagwanda gatya kazi nta muntu tuvuga tuti yego ikibazo aho gihagaze aho ikibazo nyamukuru kiri yego ni mu Barundi mugabo nabo banyepolitiki bakwiye kumvikana yuko batosura kuza baragwanira ku banyagihugu babahonyora ku mutwe babuza kubaho kugira ngo baronke ubutegetsi bashaka bumve yuko abanyagihugu bafite uburenganzira nabo bwo kubaho mu mahoro rero iyo umuntu wese ashatse ubutegetsi ntacaja ngaho ngo atuma abantu kwicana bavuga amajambo amadiskuru donc arimo urwanko yo guhamagarira abantu kwicana yo guhamagarira abantu kwankana yo kwitana amazina mabi bumve yuko Burundi itongo ryabo Burundi ni Burundi bwa twese tugeza kubamo mu mahoro bategeza kumva neza yuko bategeza kuba abapatriote abantu bakunda igihugu badakunda inda zabo
ego namwe namwe libera ntibashaka kandi kuri icyo cyumviro cya Frederic agize ati nyabuna mushire abarundi mushire ku ruhande inzankano n'amacakubiri mushire imbere umutima wo kumvikana abafise ibibazo eka n'ivyiyumviro vya politiki bitandukanye bose baje hamwe bubaka ku Burundi tugakwijana mu mukanya gato
ego Frederic ya impanuro yakebuye abarundi neza cyane rwose ico no kwibutsa nuko bavuga yuko Burundi buri muri demokrasi demokrasi isigura iki demokrasi isigura kumviriza umunyagihugu wese kugira aterere igihugu cyubakwe mu mahoro n'umutekano demokrasi ni kumira uyu munsi rero hari ingorane mu gihugu na ikikuru ikintu nyamukuru nuko abarundi bo kwicara hamwe atabukumiriwe kugira tegure kazoza kabana bacu izeze kuvuga ngo hariho abafite imitahe no kwibutsa yuko CNDD-FDD yaratumiwe mu biganiro bafite inkoho barabumvirije sijyambere biba mu Burundi izo mvugo rero twumva ngo hari bafite imitahe ngo ego ubutungane tuzagukora kuri bose mugabo muri biganiro vyo twebwe tuvuga nivuga ibivyangondagonde bivuca bibera muri vya gatanu mvuga ibiganiro vyo nyakuri ivyo biganiro nuko atanumwe bikumira kandi atari ubutegetsi bw'ubujumbura butanga abazobijamo n'abafasha bategerezwa kugira bati abagize amatata ari hagati y'aba n'aba n'aba ntibatubigwe bose hanyuma rero bicare babige neza ikibazo nyamukuru tutariko turavuga hano kubaka Burundi bwogorore kutera imbere ebu murabona uno munsi kwisi yose bari kubategura imigambi yo mu 2030 inyo afikene muri 2063 natwe turacari mu ryane ibyo bintu birakwiye guhagarara kugira cyarage cyaje kugwa gasore ejo bundi twaraye tunaje anniversary yiwe abarundi bose no mukuru w'igihugu yarumvirije ijambo iragi cyagwa gasore turi kuri kize ndubahe twishimye mu ngiro
tubiyusenje tumese komunika mu rabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Erika. Erika muri weneza
miriwe
muri hehe?
Ndi Burundi Gitega.
Gitega izina ry'ikirundi ninde?
Manirakiza.
Manirakiza. Erike Manirakiza.
Oui.
Duga kwijambo ukibazo cy'imbiro turiko tuvuga cyane cyane ku mashirahamwe twatumiye abarongo mashirahamwe atatumiwe mu mishikano izobera yarusha mu minsi imbere. Duga kwijambo ukibazo cy'imbiro.
Ego mekangisho mvuze ku biganiro bibuca biba. Ugeje kuraba amashyamwe hari amashyamwe menshi atatumiwe kandi ayemerewe kandi yemewe gukorera ku butaka bw'u Burundi uretse na yari hanze mugasi nivu ukuntu ingorane kandi ari z'abarundi bose mugahagira bamwe abatumirwa ntagira abandi ntibatumirwa donc muhuza arakwiye kuraba na shambiriwe bakaraba uko bategeza gutumiranya abantu bose byege bazaje mu Burundi kuko abarundi twarushe kama mu abanye politike babaruterana gusanga umunyagigo ariko arahonyangwa azira abantu bari hejuru donc abo banye politike nyene tuko turavuga bobo barabinyunguzi wabo kuburyo umunyagigo mutoyi batamwibuka mugahagirana igihe cy'amatora bakaza kumurondera cyinjo kitubabaza cyane kitubabaza ugageje kuraba aha mu Burundi nukuri ibintu uko biragenda vema umuhuza narabe narabe wenyene avuga ati nkine gutumira abo byiga bose abarundi abafite amashyihamwe bakaza bakabumviriza ko nibyo byiza nk'ubunya batumiye bamwe abandi batumiye siniza yuko hazovamwe ikintu bazogicwa afunditse ko hari amashyamwe atatumiye kandi kazovyemera icyo bakwihukira.
Murakoze Eric Manirakiza. Eric Manirakiza ashikije ikibazo mwashikije mwese mu mashyamwe yanyu kivuga ko amashyamwe cyane cyane afite akamaro afise uruhare ruhambaye cyane rwose mu buzima bw'igihugu yotumirwa ariko nashaka ndabaze mu gihe iyo mishikirano yoba koko nk'uko yatumiwe muri mu mpera z'ukwezi ikintu ibintu mubona byoshirwa imbere kugira ngo mahoro asubire gusasagara mu Burundi nibi ikadu tangwe kwimwebwe libera ntibashira kandi
nagakwesha imishikirano nta kintu kimizovamwo nta kamaro ko guhendana pour moi ni nka recreation politique barimwo mugabo mu munsi habaye ibiganiro nyakuri bibereye mu kiti cyo kwatari Tanzania numufasha mushasha ikintu bwo kwiga kugira Burundi uve mu kaga tuve kwama mu ihumbi twamatsiko turaryana ningene hoba umugambi ndabivuga mu gifaransa de refonder la nation burundaise refonder no kuvuga gusharira u Burundi kubera iki icambere cyo kiboneka neza nuko ya cyo twita les valeurs imigenzo y'ikirundi nuzeye za solidarité ubuntu les valeurs d'humanité ibyo byose byarapfuye zara pfuye kabisa uravye ivyerekeye les institutions uno munsi turiho ku izina na utanga akarorero mwarabonye muri demokrasi aho ubuserukire umunyagihugu en parlementaire aba menace paraministre kubera avugiye abanyagihugu naho vyabonetse ku isi nobishatse kuba rero yuko institution ziri uno munsi ziri ku izina zaratitoze
murafite mushi yanahe libera murafite igihugu mwifuza kwizo biganiro vyoberamwo canke umuhuza mwibaza ko yoba atawegamiye mukanye gato cane gose
mukanye gato twe dusaba yuko ikibazo kisubira muri Union Africaine mu minwe ya Union Africaine na Nations Unies izo ni Union Africaine na Nations Unies bazoraba igihugu kirashe ibihugu biriho dashaka gutanga karo nka Afrika y'Isud
mushya ntahe namwe je yakizimana mu gice muvuze kuri ico kibazo nyene kugira ngo iyo mishikirano ni yaba mu mpera zo ku kwezi igire ikivuyemo ibintu mubona abazohurira yo gukwigana ibi
cyo bwambere nkuko kashije mu kiti twandikiye muhuza turasubira tukarungika itangazo ku wa 13 kwezi ku 10 bwambere ntwibaza ko ibiganiro mu ku 10 izoba cyo dushira imbere twebwe mu ishyamba gishinzwe rwanditse na kamona mama dusaba ko ibyo biganiro byo kwigizwa nyuma maze incungu zihabwe agaciro hama ku kizovayo twibaza ko kandi tutugutsindiye ko twoguma dusamariye ibiganiro twobandanye iterambere hama icyo twifuza nini ni uko ibiganiro bitahukanwa mu gihugu bikitabwa na benshi bashoboka kwafise amakinga y'umutekano wawo niyaza ko leta ihari ku neza ya bose kwifuza ko byoja mimwe ya inyo afikene canke yishyira mu mbuzo makungoni niyaza ko abo bantu bariko bagomba gusubiza inyuma iterambere ry'igihugu kuno munsi nta gihari na kimwe cyotuma hari ibiganiro bibandanya ahubwo abanyepolitiki nibiyumvire ku musore w'2020 kuko upapuro rw'inzira bwogo rwaramaze kumikwa na kuno abanyepolitiki mu ntara ya Kayanza hama tukabona ko urupapuro ari bwo kuhigwa umaze kurusoma urupapuro rwikwije akaba ruhengamiye na hamwe ibibazo bya politiki urupapuro ruboneka ko ushyira imbere inyungu za bose muri politiki
namwe madame Pamela Mubeza mu kanya gatoya cyane rwose mu gihe ibyo biganiro vyoba nk'uko bitegekanijwe ibintu mwebwe mwifuza mubona ko vyotuma haba ituze mu Burundi eka ibyo biganiro bikavamo intambwe iboneka ni nk'ibi kanya gato
ego murakoze gusa mbere yuko mbandanya nagenda nibutse yuko naho abo bari Burundi bumva umenga ibintu vyobandanya gihugu cotera imbere hari abari hanze bibuke yuko ibi byari bigeze kuba ntitubigumemwo ngo byame biri ko biraba twame hari ko turakeya impunzi zihunga turakeya abaja hanze y'igihugu twibuke yuko twese turi abarundi tereza kwa mu Burundi okay ha donc icambere nibaza yuko nuko ibi biganiro bibaye byovamwo ko hajaho programme yo gutunganya ubutegetsi buri base sur le droit universel bayifite mu Gifaransa donc buri base sur le droit universel hanyuma ikindi haveho ubutungane by'ukuri bwigenga kugira ngo havemo guhana abo bose bagirizwa ubwicanyi ntajya nko guheberanira kuko hashobora kuva nko guheberanira hama bwa bwice bikazokwa mu buhari abicana bakoze kuba bidegenje bazi yuko tuzokwica hama ico kintu kiba twumvikana bice tubabarirana bice tuja ku butegetsi bice bihera ije neza zava nko guhagarika ubwicanyi hanyuma kandi ukasha tushaka nuko havamwo z'ukuri abanyepolitiki avaho bumvikana ingene bagiye guteza imbere igihugu bashyizeho imigambi nyayo iraba abanyagihugu itaraba desinteret pasore itaraba inyungu zabo ku gatwi kabo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Cedric mwiriwe neza
mwiriwe neza munyamakuru
mwiriwe neza muri he Cedric
jye neza ndi Kampala Uganda
Kampala ya kazina kawe
ni Cedric iravuze yego
duga ku ijambo ikibazo cy'imvira mu kanya gato
yego ndaramukije abatumire ariko nabwo connection yanyu rohereje ariko numvise ko muri mu kiganiro cyerekeranye n'iyi mishyirano izo habera mu gihugu cya Tanzania ni henze
yego
mu mpera z'uku kwezi yego hama jewe icyo nagomba gusaba numvise ko mirongo itatu abatumire batatu
yego
ego nagomba gusaba cyane cyane abantu bari muri opposition ko batosaba amananiza cyangwa ko badodadika kuko bamye basaba ibiganiro kuva 2016 na 17 gushika n'ubu ariko barabona yuko ibyo basabye mengo babaye nka babana barira hama bakabura kibahoza ariko cyo nagomba kuvuga ni ibi biganiro kuko turiko kegereza ikiringo cy'amatora nagomba gusaba abanyepolitike ko batohagarika imitima cyanje baba batosaba amananiza ko ahubwo bokwemera bakazotahuka bagategurira hamwe amatora ya 2020 hako baguma muri bya bindi bitazopfa bihenze
murakoze
guhama kandi kano nagomba kubasama nagomba no guca ndabasaba ba nkare cyacanye bizaba na bari mu pozisiyo ko bose bo raba inyungu z'abanyagihugu kuko nakarorero jewe aho merereye areho abahunzi igihugu isa nabegeranye cyane mbona ubuzima babayemwo ni ibintu bitameze neza buryo buzima bwo mu nkambi cyane bwo buhungiro
bameze
neza nashaka ko bose imitima hamwe hama bakaraba ineza z'abanyagihugu hama ineza zabo bakaziraba mu nyuma cyane bakaraba inyungu zingana.
Urakoze Cedric reka duhe ijambo reka dutangwe kumwebwe ibera ntibashika kandi mu bico muvuze ku byumvire bishikijwe na Cedric.
Nagira mbere Cedric je kutari muri opposition jewe ndumwe ari muri kaminuza hanyuma nkaba ndonguye ishira hamwe yitwa Burundi Solidarité International yifuza kubaki Burundi mu bisata byose tubisaba ahinga mu bintu bitandukanye ndi turi muri opposition rero ndutwita ko turi abarundi b'umutima bagomba kubaka igihugu kuja mu matora nibaza yuko atari umuti uno munsi ingorane z'u Burundi bufise simbakanya amatora mugabo ayo matora yoba hari ibintu bimaze gushyirwa mu ngiro icyambere cyoco nuko amaradi yugawe yokugurugwa abahunze bagahunguka imbonera kure zirirwa zirakora ibara zitera ubwoba turazi neza n'imigambwe iri mu Burundi yuko badashobora kuja kuyaga n'abanyagihugu ngira gwasa niyo ariko aranyumviza arazi neza abanywanyi biwe ingene biko biragenda muca make rero abarundi dukwiye kwicara hamwe kugira dutegure amatora nyakuri aciye mwumvikano akurikiza nabivuga mu Gifaransa le norme international en matière de démocratie.
Ndabona kanya kihuta reka tubanguke reka tuvunagure amajambo reka duhe ijambo madame Pamela Mubiza nawe nyine mu kanya gatoya cyane rwose agira icyo avuze ku byashikirijwe na Cedric avuga cyane cyane ibyerekeye abatugira amananiza muri ibyo biganiro mu gihe bizoba bitanguye. Turakwiye ijambo mu kanya gato.
Yego cyane sidikira ko ndamushimiye cyane ibyo avuga n'ibyo kuko abarushe n'abanyagihugu basanzwe n'abanyagihugu n'abarundi sabo batwara imigambwe sabo bari mu batwara amashyirahamwe akomakomeye cyane iki abarushe n'abanyagihugu abapfa n'abanyagihugu abafunzwe n'abanyagihugu mugabo abantu abari bakwiye gufata ingingo kugira ngo bihagarare akaba aribo bazana amananiza uri Bujumbura bakagorana uri opposition hanze bakagorana kuko bashakama inyungu z'iwabo bumve neza yuko barundi barushe bumve neza yuko barundi bari kubarangazwa turi muri cycle idahera ibindi bitanguye muri 2015 n'ibindi byatanguye kuva mbere igihe abayisraeli bazaba bata mu mazi babaniga babagira gute si cyo muri 2015 n'ibyabaye kuva mbere ni ukuvuga yuko ibibazo birahari kuva kera abanyagihugu nk'uko abanyepolitiki babagira by'ingazi kugira ngo bashikire icyo bashaka ntibyumvikana ntibyumvikana bakwiye n'ukuri ifo kubinyaruka abantu bicarane ingorane muri twegiri mu Barundi dukoresheje ukuri
namwe Gerard Hakizimana ku vyiyumviro vyashikijwe na Cedric mu kanya gatoya cyane rwose umunota umwe
nagira amanu shimire Cedric yavuze amajambo akomeye ati opposition yosaba amananiza mugabo aha kandi yanavuze ati hariho bene wacu b'impunzi bari hanze aho mbaye mbona ko babayeho nabi natwe turifuza ko buri muntu yose nk'ishyamba gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamuntu mu Burundi yotahuka kandi amahoro anatsinda mu gihugu amahoro n'umutekano no gutugana birahari aha nkacangaruka kuri mugenzi wanjye turi kumwe mu kiganiro Ibera naho yahaririye agakumbure yakishura umutegiri biraboneka ko Libera afise umugwi ariko arahengamira ko na cyane cyane umugwi w'abanyepolitiki bavuga ko bari hanze aho biboneka ko mutashikiriza wewe afise kumbure ibyo ariko arabashikiriza ariko tukavuga duti nk'abantu mu mashyamba yigenga na cyane cyane nka twe twishinze kwandikira ni kamwe na mama mu Burundi icyo tubonye ntigihora na cyo tuba twavuga ko ishyirahamwe ryose ryomenya ko intumbero rifise ari intumbero yo gufasha bene gihugu kubana mu mahoro ari intumbero yo gufasha bene gihugu kubana bagiye batakaza na muntu hama kujyanye n'amatora nta yindi ntumbero n'imwe ishoboka atari amatora y'2022 anacyo tuba duhamagarira bose kuzokwitaba ayo matora kandi tukibaza ko amatora azogena neza natwe tukaza ko tuzo
tubibutse nshuti mwese ko muri komwe abandanya kumviriza iradio nkwijwe rya America turi kumwe na Salvator mwiriwe neza
mwiriwe neza radio ijwi rya America
mwiriwe neza muri he Salvator
njewe ndi mu Rwanda
ndumva telefone yiwe ya Salvator icitse ariko mu gusozera abashiga nta na mufasoni turi kumwe nashaka mugire ikintu muvuze ku makuru atangaje bavuga ko kenshi na kenshi ingorane z'Urundi ziva cyane cyane gihegereje amatora canke gihe cy'amatora icyo kibazo kiva kuki icyo kibazo cotoregwa inshugute liberant bashaka kandi mukanya gato
ni ingorane ntirangaho ingorane mu Burundi na bategetsi bakunda igihugu bafise imigambi yo guteza imbere Burundi no guteza imbere abarundi n'icyo mu gifaransa bita leadership c'est un problème de leadership
iyo probleme yaduka igihe amatora yegereje canke mu matora
la problème de leadership conséquence ya zonizie nuko ubutegetsi buriho bukora butateza imbere igihugu hanyuma rero amatora yegereje koma taranze bilan positif baba bafise baca baja mu kuryanisha abanyagihugu none nkibonera kure kugira zabazajeho amatora yegimirije akoriko zoziko zirakora ibara canke uburezi bwatitutse
ego ndabona kanya kagiye rekaduhe n'ijambo kandi na Gerard Hakizimana kuri cyo kibazo nyene ingorane z'abarundi kenshi na kenshi izo zaduka igihe cy'amatora canke imbere y'amatora canke igihe amatora igereje icyo kibazo torerwa inyishugute
nk'uko mushirije nivyo ibazo mu Burundi kenshi bishika iyo amatora yegereje bikoneka ko rero hakiri abarundi badashaka ko amatora aba canke abarundi itorera nini zungwana zurutorega umuti ugambe nuko utangura gushirwa mu ngiro uguhana na cyane cyane abanyepolitiki bavuga ko kenshi bageze amatora usanga ariko barashikiriza ibitari byo bahubisha abenegihugu babesha kugira ko umure akajagari kaduke mbere ugasanga niyo amatora abaye bakanye ibyayavuyemo batari bafise ababo bakwiye intara zose aho usanga hari ubukene bw'abantwanyi rero tukabona ko ukuva mu ibyo bibazo nuko abanyepolitiki bamenya ko utsinze adatsindira umugambi aba yatorewe utsinze atsindira abarundi kandi n'uwatsinzwe nawe akamenya ko kubahiriza amategeko ari ngombwa uyarenze nuko yatsinzwe agahanwa kuko bemeza ko benshi bitwaza amakungu kugira ko umugore ashikire ubutegetsi
bw'intwaro namwe madame Pamela Mubeza ikintu amakuru avugwa atangazwa ko kenshi na kenshi y'amatora yigeze canke matora ari ho haba indyane za politiki mu Burundi ikazivamo akajagari nka kamaze imyaka irenga ibiri mu Burundi aho mwebwe muhabwa ko inyishu zotogwa gute
ego ni ikibazo kihari nyamukuru nuko dufite abanyepolitiki badakunda igihugu abo banyepolitiki bakunda bakunda inyungu zabo ntibakunda inyungu z'abanyagihugu ntibakunda inyungu z'abanyagihugu bisho bituma mise sehegeje amatora birara mu banyagihugu bamwe bakabigisha amajambo y'ukwankana y'ukwicana umwe wese akagerageza kushoboye kugira ngo habe akajagari bitere bikunde ashike kuca ashaka mugabo urumva yuko aho nta nyungu y'abanyagihugu ihari si ukuvuga ngo abikoreye umunyagihugu abikoze ku nyungu ziwe tuga dusaba yuko rero ku nyungu z'abanyagihugu abanyepolitiki by'ukuri baze babibuka yuko abanyagihugu bafise uburenganzira nabo bafise agateka kabo nibaze barabubahiriza kandi mu maprogramu yabo muri za programu zose bafite polo z'igihugu baba bibuka yuko bariko basaba ngo tubatore cyangwa ko bashaka kubategetsi kugira ngo badufashe ntibari hajya kugira ngo bo biteze imbere bari hajya kugira ngo bateze imbere igihugu kugira ngo batabaze Burundi bugire ijambo
urakoze ndabashimiye cyane rwose Mufaso ni Pamela Mubeza ku kanya matoye kugira ngo tuganire turagushimiye namwe Mushenhaye Libera ntibashira kandi ku kanya matoye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'America turagushimiye nawe Gerard Hakizimana wakoze cyane rwose kuba waronsa kanya kugira ngo mwitabe ijwi ry'America turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi ry'America bose baduteye akamo tukaba dushimiye kandi na nabadufashije kugiranya ikiganiro facile ekana Justin engineer murakoze mwese turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza muwandanye mukwikirana ibiganiro vya radio ijwi rya America.
Turashimiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku kiganiro.